Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse incuti bakuzi muzindukanye natwe miganiriro byo kuri no wa mbere kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahera kuyabandanya avugwa ku bwicanyi buherutse kuba muri Afghanistan. Perezida Joe Biden hamwe n'umutambukanyi wiwe Jill Biden barabonanye n'imiryango y'abasirikare 13 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe n'umwiyahuzi hafi kibuga cy'indege cy'i Kabul muri Afghanistan mu ndwi iheze. Abanyafghanistan hafi 170 nabo nyene bariciwe muri icyo gitero. Abo basirikare bari ku rugero rw'imyaka iri hagati ya 20 na 31. Aho batanu muri bo bari bafise imyaka 20. Imiryango yabo yarabonanye na perezida mu ikambi y'abasirikare barwanira mu kirere muri leta Delaware ejo ku munsi w'Imana, aho bakoreye n'umuhango wo kwakira ibisigarira by'abo basirikare bicigwa mu rugamba bari mu mahanga. Icyo gitero cyabaye mu ndwi iheze igihe 1000 by'abantu bari bakoraniye hanze y'ikibuga cy'indege bariko barahunga Afghanistan inyuma y'aho abatalibani bafatiye igihugu. Tukivuga kuri Afghanistan, ubutegetsi bw'abatalibani bwaremereye ibihugu ijana ko buzobandanya bureka abanyamahanga hamwe n'abanyafghanistan bafise impapuro z'ingendo kuva mu gihugu mu mutekano n'aho abasirikare ba Amerika bazoba bavuyeyo ejo ku munsi wa kabiri ku itariki ya nyuma. Ibyo bihugu byabivuze ejo ku munsi w'Imana. Umugwi w'ibihugu ijana byateye umukono kuri urwo rwandiko urimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi. Ibyo bihugu byavuze ko bizobandanya bitanga ibyangombwa by'impapuro ku Banyafghanistan babafashije mu gihe bari muri icyo gihugu. Ubushinwa ariko n'Uburusiya ntibiri mu basinye kuri urwo rwandiko.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve mu makungu dusimbire muri Afrika. Perezida mushasha aheruka gutorwa muri Zambia Hakainde Hichilema ejo ku munsi w'Imana yaragenye abategetsi bashasha mu rwego rwa gisirikare yongera asubiriza abakomiseri bose b'igipolisi mu gihugu. Ni nyuma yaho yemereye abanyagihugu guhagarika ubutegetsi bw'igikenye bwa leta ihitiye. Imihari haranira agateka ka muntu yagirije perezida Edgar Lungu yatsinzwe kuba yarahohoteye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe aho igipolisi cishe abashika batanu kuva mu 2016. Hakainde Hichilema yatsindiye ubutegetsi mu ndwi iheze yafashwe inshuro zirenga kuri 10 mu gihe ciwe ca politike ku ntwaro ya Edgar Lungu. Hichilema yaremeye kuzokurikirana abo bose babangamiye abanyapolitike no gushigikira ibimenyeshamakuru byigenga. Hari mu ijambo yashikirije igihe yimikwa ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. Abajeje umutekano muri Mexique barazibiye umugwi w'abimukira baharurwa mu 100,000 barimwo abana bariko barerekeza mu buraruko bizigiye kuzoshika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugwi wari ugizwe n'abo muri Haiti 300, abo muri Kiba n'abandi bo mu bihugu byo muri Amerika yo hagati batanguye urugendo bava mu gisagara cya Tapachula hafi y'urubibe Mexique ihana na Guatemala. Leta ya Mexique yavuze mu ndwi iheze ko izobandanya ishyira mu ngiro politike yise guma muri Mexique ibuza abimukira kwinjira muri Amerika. Abimukira bava muri Amerika yo hagati bariyongereye kuva mu ntango z'uyu mwaka, kandi mu minsi iheze abamuka muri Haiti nabo barisutse ku bwinshi inyuma yaho igihugu cyabo gishikiwe n'ibyago by'ibihuhusi n'imvura. Abasirikare barenga 14,000 ba Amerika nibo barungitswe mu bumanuko bwa Amerika gufasha ibindi bigo bikorera muri icyo gisata kugira bahashe uwo muzo wabi.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijugi Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika ikaze mu gice cha kabiri cano makuru ingingo nkuru nkuru ziyagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ugiye gushiraho urupapuro rw'inzira gwerekana ko umuntu yakingiwe kiza cumugera la virusi ya corona kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango atankumanze
tugasaba yuko urucanco no musi bwoboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse iriwe itegeko libuza yuko iterambere ryo muri akarere kavuka buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira canke bashora ibintu hanze.
Uyu ni Olivier Suguru hatwara ishirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi iyo nkuru co kimwe ni y'abanyagihugu mu karere ka Rusizi turi mu burengerazuba bw'u Rwanda bagiriza ikigo kijeje gutanga umuyaga nkuba muri ico gihugu Regime Mfunyapfunyo kubononera ibiterwa turazigaruka ko hande hato muwe hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi b'ijwi rya Amerika umuryango wa Afrika y'ubuseruko igiye gushiraho urupapuro rw'inzira passport mu Gifaransa gwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cumugera utera virusi ya corona kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango abikorera utwabo n'abadandaza bakunda kujabuka imbibe bari mu barabwa niyo ngingo nkuko vyatangarijwe ibujumbura mu ndweze n'icegera c'umunyamabanga mukuru wa EAC Burundi busigura ko iyo ngingo izoba ije kubanga mira agateka kazi na muntu mu bwigenge bwiwe ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda
kubwo umujyango wa kare ka Afrika y'ubuseruko EAC ni ngombwa ko habaho murekarengane imeze nkuru papuro rw'inzira passport werekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi muri uwo mujyango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza cha corona kugira ngo akingira abandi mu birori byo kugura icese ihanishwa gibiva mu mahinguriro salon industriel ibujumbura icagira cy'umunyamanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo yahamagariye abagwiza tunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umujyango wa EAC kwihutira kwicandagisha kugira ngo bazoshobore kuronka iyo murekarengane.
Now cases are increasing, but when we talk about vaccination,
ati rero by'abandura ntibisibe kwiyongera ariko gucandaga abantu ntibiriko bigenda neza na gato mu bihugu bitunze nk'iburaya bageze ku bice birenga 70% batanga incanco ariko twebwe turacari munsi bice 2%. Ikizo kurikira nuko twese mu karere kacu tubwirizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe twarejeje gutegura rero murekarengane izohabwa abamaze kwicandagisha muri EAC kugira ngo abari bo barengane imbibe mu minsi iza kandi umugwi wategura ye yimurekarengane warakuranye n'abaserukira ibihugu byose harimo no Burundi.
We have been working with all East African Community partner states including Burundi.
Nawe biruko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yuguriye cese iryo hayanishwa abona ko iyo murekarengane ya COVID-19 izo havibangamira uburenganzira bw'abanyafrika y'ubuseruko mu kwishira no kwizana. Ati duhamagara inzego mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuzofata ingingo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikingikiza cumugera wa corona ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa. Ahasiguye neza ni ku byerekeye gutegeye ku rucanco n'izo ngingo zo kwishira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha. Ubutumwa duhaye ibiro bya EAC nuko muri murekarengane ya Afrika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bibugize n'abanyagihugu. Olivier Suguru atwara ishirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi ryatunganije iryo hayanishwa nawe nyene abibonamo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingira ikiza cumugera wa corona mu karere ka Afrika y'ubuseruko.
Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twavyumvise mugabo tugasaba yuko urucanco no musi bwoboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse mu burenganzira bw'umuntu umwe wese uko avyifuza rukaboneka mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere ryo muri akarere kafika buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira canke bashora ibintu hanze kuko udafite urucanco atojayo.
Uburundi nico giye guconyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa COVID-19 muri EAC naho ibanki y'isi yose yemeye guha Uburundi incancu za corona. Umushikira nganje w'intoro ya gati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kugwanya ico kiza yarakuri inkoni kugishitsi abanyagihugu ko leta itazo kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza. Gervais Ndirakobuca yari kuri mikoro y'ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaksi yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaksi. Nibatuzanire iyo vaksi tuyibike, kandi n'uwazotuzanire iyo vaksi ntagire ufaranga narumwe asaba leta, nta narumwe ngo leta ngo iremeye ko vaksi ngo abarundi bavagise. Ntabyo twavuze, umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaksi azoca agenda yitura abikeneye bamutera urushinge, bamutera iyo vaksi ku bushake bwiwe, mugabe bizomushikira.
Ico bikoze umuryango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma bayifise baja no mu bihugu vya Buraya na Amerika atankomanzi. Christophe Bazivamo:
If we are not vaccinated it will be also difficult to travel in the whole world.
Erega no ku isi niko bimeze, ubu ntawe uzosubira gutemera ku isi atamaze kwikingiza, natwe rero ntitwosigara inyuma. Murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'iza Amerika n'Ubwongereza, kandi n'umuryango w'ibihugu by'Iburaya waratwemereye ko Abanyafurika b'ubuseruko bafise murekarengane bazojayo. Iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganji b'amagara y'abantu iheruka, ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo Abanyafurika b'ubuseruko natwe twemererwe gutembera ku isi. Ibihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC arivyo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani y'Epfo bimaze kubura abantu hafi 900 bahitanywe na COVID-19. Abarenga 547 nabo barafashwe n'ico kiza nk'uko vyerekanwa na OMS ishami mpuzamakungu gitamagara y'abantu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukiri mu Burundi. Leta ivuga ko ariko harigwa umugambi wo kugabanya intara n'amakomune bigize ico gihugu. Bamwe mu bahinga mu vyerekeye ubutunzi bavuga ko ari umugambi mwiza uzotuma leta igabanya amafaranga yahora iriha baburamatari n'abamustanteri hamwe n'ubundi buryo bwatangwa mu vyo bakenera. Idonido numenyesha makuru wacu Elo Jubirika neza akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Mushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu umuteka none iterambere rusangi niwe yashikirije kino cifuzo. Gervais Ndirakobuca casigura ko bitakiri ngombwa ko Burundi bugira intara n'amakomune bufise muri kino gihe ca none. Yemeza ko ataterambere ry'abanyagihugu rishoboka hakiri intara zirenga 10 n'amakomune arenga 100. Amenyesha ko bimaze kwibonekeza ko hari n'amakomune bigora kwegeranya amakori n'amatagisi bitewe n'uko atahana isoko ya kirazira afise. Uko niko Ndirakobuca twari bushikanganije bujeje intwaro yo hagati yabisiguriye baburamatari n'abakuru b'igipolisi mu ntara z'u Burundi.
Nagira namumenyeshe yuko mu bushikiranganji ugiye gushiraho vyihuta mu maguru masha imbibe zose. Turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe turi cyakeneye intara 10 zingahe, dukeneye amakomini 140 turiko turabikorera ko kugira by'ukuri turabe amakomini igihugu cyacu cyoba gikeneye, intara igihugu cyacu cyoba gikeneye kugira ryaterambere rusange ikunde. Ko se nibaza kuri iterambere rusange turiko turarondera rizokunda dufite intara zirenga 10 zingahe, dufite amakomini 140.
Umugambi wo kugabanya intara n'amakomune wari washyizwe imbere n'umunyepolitike yigenga Francis Rohero yari yitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Yatubwiye ko icyo cyiyumviro kije hageze hafatiwe ku bantu bubaba ku kilometero kwadarato mu Burundi. Uko niko abitwiganira.
Igihugu cy'u Burundi gifise kilometero kwadarato iri munsi y'2028. Abanyagihugu bariko bararenga 12 million, ni ukuvuga 550,000 ku kilometero kwadarato. Ntidushobora kubaho uko tubonye. Twawushikirije uwo mugambi kugira ngo abantu bumve yuko bagira aho baba, bakagira aho bimburira ibikorwa byinshi by'umwimbo bijanye n'uburimyi, ubworozi, amahinguriro n'ibindi, bakagira n'ashobora kuja amashamba. Igihe rero agwiriye intara n'amakomine bigwiza ico bita uburemere bwa administration, bigatuma abantu badashobora kwimbura uko babishaka. Twabisigura kugira ngo abantu bumve yuko bizana ubutunzi cyane mu gihugu, bigatuma ico nokwita itunganywa planification igenda neza, hanyuma bikagura n'ico nokwita tourism n'ibindi byinshi. Uwo mugambi rero je ndagushima kandi nawe ushize imbere, ndanashimye ko bari mu burongozi uno munsi bashobora kuyimvira
umushyanganye ndya ko buca yifuza ko nabarongo intana n'abakomine batwara imirava kandi yinjiriza igihugu vy'ukuri
nimbari mu matara n'ubura matari afisa hatu atwara haboneka nimbari mu staneri abari mu staneri atwara haboneka kandi amakori n'amataxi ayatoza kuko turabona kwa makumi na mwamwe usanga bigo yatagira n'isoko
ariko rohero yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze asanga hakwiye kugishwa inama abahinga kugira ngo ntiyafako kize
ntumbero sizo tuzogaruka hahandi harize imyaka 40 muri iki gihugu barongereje intara bitwaza ngo bagomba ngo kwegereza ubutegetsi abantu uno munsi turi kutabona ko ataco byunguye igihe rero dufata intumbero zitarizo dushika ku nyishu zitarizo tugasanga twasubiye kwihenda tugasubiramo ejo na hijya ejo nibumve neza ico bizana mu by'ubutunzi bw'igihugu batahure neza ko bumva ico bavuga simba kandi ndananezerwa igihe bavuga ngo bari ko bariyumvira ngo bari ko baravyiyumvira umukuru w'igihugu yabifashe ku ingingo nibafata ingingo biyegereza abantu b'incabwenge barabafise muri iki gihugu barabafise benshi no mu migambo yabo biyumvira bagira bati twafashe ingingo ntituze gufata umwanya wo kwiyumvira kwiyumvira umuntu yitoza azi neza icyo agira shikiko akagishira mu ngiro hama kemanga ejo inyisho zivuyemo
mukurindira ko batumwa ko Francis Rohero yibaza ko intara zitarenga 5 mu Burundi zotuma isindi mwayiyongera n'amahinguriro akagira ibanza bikwiye abarizwamo kandi iterambere rikihuta ku munyagihugu
intara y'umuburaruko nitacohoha intara y'umumanuko nitatanganyika intara y'umubuseruko nitaruvu intara y'umuburengero nitarusizi n'intara y'uhagati nitaruvironza nazitiriye inzuzi zikomeye n'ibiyaga byacu kugira ngo bidufashe kudutera dushira hamwe mu gihugu na cyane cyane kwa mengo ibintu by'ima by'ingorane z'intara byaragira tera ingorane muri iki gihugu ivyo rero nashaka yuko biduhuza hanyuma amakomine yacagabanuka ivyo rero byatuma nerekana neza ingene ibikorwa by'uburimyi by'ubworozi n'iby'amahinguriro bifata ikibanza gishika ku 40% y'igihugu amashamba agafata ikibanza gishika ku 40% aho abantu baba ibisagara bigafata ahantu hangana n'ibice 10% tugatahuzanya ingene bimeze hanyuma igihe leta ishora amahera akomeye yayo mu by'umwimbo ikabishora mu by'amahinguriro no mu guha abantu aho bakorera hanini aya makoperative twari ko turavuga ingene leta iyinvestisamo ntibibe ibintu byabo bakora ku gatwe kabo bikaba ibintu bitahuritse neza abantu baca baronka akazi bagakora bari mu bisagara tunganijwe neza birimo byankeneko titugume twese twuzura mu gihugu abantu bari ko barapfa amatongo atanayahari
igihugu cy'u Burundi kugeza ubuhigizwe n'intara 18 zirimo imigwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura hamwe n'amakomine 119 eloje buri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu tubabandanirize mu Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi mu Burengerazuba ahavugwa abanyagihugu bagiriza ikigo ca leta kijeje gutanga umuyaga nkuba REG kubononera ibitegwa ntikibishure umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru
icyo gihe baraje bafata imyaka y'abaturage baratema
bakenye ikawa zanje batana nyende batana indimu n'amavuka noneho ndategereje
ni bamwe muri abo baturage biganjemo mu murenge wa Nyakabuye ho mu karere ka Rusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda baragaruka ku kibazo cy'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi unyura muri uwo murenge
baratema bazambika hasi hari n'ibiti by'intuzi bigeze kuri 20 nabyo baratemye barambika hasi hari n'ikawa zigeze ku 10 nabyo baratemye barambika hasi hamwe n'izindi 150 byose bashyize hasi imyaka yo baratubwiye ngo imyaka ngandurarugo nguye ngiyo ngo ntabwo ngo tubivuga kuko n'imyumbati yari irimo baratema guye barambika hasi
ikibazo cy'aba baturage kirafata imizi mu mwaka w'2012 ubwo icyari ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu amazi isuku n'isukura ewasa mu mpine cyatunganyaga umuyoboro ujyana umuriro w'amashanyarazi muri ibyo bice batuyemo ku rutonde biragaragara ko ari abaturage bagera kuri 99 babariwe amafaranga y'u Rwanda yose hamwe asaga gato miliyoni 15 kuva icyo gihe kugeza na n'ubu imyaka ibaye 9 bayasiragiraho
akarere twagiye tukandikira n'umurenge twagiye tuwandikira ibyo bintu byose ku murenge hariya ushinzwe ubutaka ibyo bintu arabizi ariko nigeze nange ubwanjye nigeze njya kumwirebera arambwira ati genduza n'icyangombwa cy'ubutaka cyaho hantu ndagenda ndagifata ndagifotora nacyo ndakimuhereza arambwira ngo bagiye ngo kubyohereza harangiye hafi nk'imyaka 3
nta n'urufaranga na rumwe bigeze baduha ahubwo turaza ku murenge ukavuga ngo ntitugende ku karere ngo bazaba batubwira kugeza na n'ubu turacyateza amaso
narindi ku karere inshuro 6 ngenda ndari nyakarenzo n'urugendo rwanjye n'inkoni n'umuvuduko ngongera nk'ararimanga nkagera hano ku munsi wa
uretse ku rwego rw'akarere ka Rusizi aba baturage banavuga ko ikibazo cyabo bagiye bakigeza kenshi ku badepite ubwo babaga bakoreye ingendo z'akazi Rusizi nyamara byose ntibigira icyo bitanga bagasanga kari akarengane bakomeje gukorerwa n'inzego za kabarenganuye
nta karengane gakomeye rwose yoreye bubona ari akarengane none se bagutemye indimu imyembe ikawa isina wareberagaho urumva ubuhombye
nta karengane gusa kari nanga ko wagira ngo twese u Rwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo twarapfuye twarapfapfanye byaratuyobeye abayobozi nibo bakadukurikirana ibyo bintu twebwe twaheze mu gihirahiro abayobozi ubu burebe ukabona ntacyo bibabwiye
twebwe turasaba ko natwe baturenganye bakaduha urwo rufaranga rwacu natwe tukarwikenuzamo nimeze ko kandi bo bayahawe atari ibyabo byangijwe kuki se twebwe batugeraho ntibayaduhe
ubuyobozi bw'ikigo cya leta gishinzwe ingufu REG buravuga ko amafaranga yabo baturage yamaze kugezwa ku bigo by'imari bafungujemo konti igisigaye ari ukuyashyira kuri konti zabo ubusanzwe itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu Rwanda ari naryo rishyira imiyoboro y'amashanyarazi mu bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko umushinga ugiye gukorerwa hari imitungo y'abaturage wakabaye utangira iyo mitungo yaramaze gukorerwa igenagaciro no kwishyurwa Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo naho intambara imaze iminsi mu burasirazuba bw'ico gihugu hagati ingabo za leta n'iz'umutwe w'abanyamurenge uzwi nka twirwaneho yatumye abanyagihugu muri groupement ya Bijombo bava mu vyabo ku buryo benshi ubu bugarijwe n'ikibazo c'inzara no kutagira amazu yo kubamo ni inkuru y'umenyeshamakuru ijwi rya Amerika muri Kivu y'Epfo Vedaste Ngavu
Gwigina Gwizihirwa n'umuyobozi w'agateganyo wa groupement ya Bijombo we n'abandi bayobozi batatu b'igurupama bamaze iminsi mu mujyi wa Uvira bagerageza gutakambira amashirahamwe kubagoboka kubera ikibazo cy'inzara yugarije impunzi ziri mu Bijombo n'inzara yatewe n'intambara z'urudacya zihora zibasira iyo gurupama iri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira
twaje gutaka ngo muri leta ONG yose imenya kuko irenganura abantu izi ngo irenganura kiremwa muntu itabare bijombo irapfuye itabare bijombo imeze nabi itabare bijombo ifite inzara itabare bijombo irarengana akana kariko kose uhereye kunda uhereye ku mu ntambara uhereye mu matungo yabo ntacho bakigira yose yaranyazwe yaragiye amatungo barayajanye ibyo kurya ntabwo bafite ni jamaonish tujye kuyabwira ngo adufashe ibyo turyo adufashe ibyo kwambara adufashe amazu yo kuraramo kuko twasenyewe dutwikiwe gatatu twaratewe twaranyazwe
Chef Gwigina Gwizihirwa asobanura yuko nyuma y'ibyumweru bibiri habaye intambara za Kamumbo hagati y'igisirikare cya Congo n'umutwe watwigwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge bamwe mu baturage bahungiye iyo ntambara mu myana itandukanye ya groupe ya Bijombo bugarijwe no kutagira ibyo bafungura ndetse no kutagira aho barara
nje wiwanje ku mugete impunzi zifite inzara mu buryo impunzi yicara mu nzu ikaza n'abana n'umugabo n'umugore bakaza bakishara mu nzu ngo duheze turye wewe usanzwe ku mugete nawe watwikiwe utananahinze ugafata byabayindi nawe waruhaye urya mukamubwira gutyo mukabigabanya mukabisangira byamara gushira bumaze kurya mwese murangije mugateka imiswe gutekereza uyu mugoro baho ibindi biva kugira ngo babone ibyo barye impunzi ziratesese mu bijombo pe ibintu byo kuryama umuntu ni ukuryama mu ivu abantu baryama mu ivu
Bamwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara z'imitwe yitwajije ibigwanisho yibasiye imisozi miremire y'uturere twa Fizi na Mwenga na Uvira bakambitse muri Bijombo abandi bari mu mashyamba y'itombwe n'abandi bari mu musengero no mu mashuri ku Murambi bose bavuga yuko nta buvuzi bafite kuko amavuriro yabo yahiye Sebineza John n'umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri Bijombo avuga yuko mu myaka irenga 5 bamaze mu ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho nta nkunga y'amashyirahamwe cyangwa ya leta bari babona kandi bahura babitakira
administrateur bafite inzandiko shoferi bafite inzandiko zimenyesha kuko ibibazo byabaye mu baturage ariko nta gisubizo n'ama organization yose akora muri territoire
ndabiluba muhale ni president kambi wa frere iri mu Bijombo irimo impunzi zirenga 3000 avuga yuko bugarijwe n'inzara kuko kuva gumino isenye imyana yawe mu kagogo ndetse no mwishenge mu mwaka 2019 nta nkunga bari bahabwa leta cyangwa si y'amashirahamwe si mu Bijombo honyine hari iki kibazo cy'izi impunzi zifite inzara ahubwo n'izindi impunzi ziri mu nkambi ya Mikenge Rugezi ndetse na Minembwe nazo zivuga yuko zugarijwe n'inzara mu ngendo amwe mu mashirahamwe arimo ishirahamwe ryawe n'igitaho ibiribwa rya PAMU ryagiye rikorera mu karere k'imisozi miremire yavuze yuko ari inkunga yo gufasha izi mpunzi ariko bafite ikibazo cy'uko nta mihanda ishobora kugeza ifashanya aho ziri muri uku kwezi k'8 mu ruzinduko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Congo Michael Hammer yagiriye muri Uvira yavuze yuko umushinga wa USAID ubugiye gufasha abaturage bo mu minembwe imikenke bijombo bahuye n'intambara biragoye kumenya imibare neza y'impunzi ziri muri grupu mubaye bijombo bitewe n'uko ziguma zihunga ariko imibare itangwa na societe civile muri grupu mubaye bijombo ivuga yuko ari abaturage bateshejwe ibyabo barenga 10,000 Vedas Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika uvira mu tara kivyepfo
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru y'imikino na sport ubu naho mu Burundi inkino zo gusozera ihiganwa rya basketball ejo kwa Mungu niho ryasozerwa ritahukanywe na New Star yatsinze urunani ku munota wa 73 kuri 62 mu nkino za Afro Basket nazo ziri ko zibera I Kigali u Rwanda ruramutse rutsinze Guinea uno musi kuwa mbere ruza guca rwinjira mu gice cha kane gishira ica nyuma izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana
Inyuma yo gutsindwa mu rukino rwa gatatu na Cap Vert ku manota 82 kuri 78 u Rwanda naho rwari rwatsinze inkino zibiri za mbere zaruhuje na Republika ya Demokarasiya ya Kongo na Angola igihugu cy'u Rwanda nticashobye kuronka uburenganzira bwo kujya mu gice cya kane gishiri cya nyuma kugira u Rwanda rushike kuri iyo ntambwe rutegerezwa kwitegura bihagije mu rukino ruzoruhuza na Guinea kuri no wa mbere isaha 12 ubwo rukino rero ntiruzobagoroshe na gatoya kuko mu nkino za kivandimwe u Rwanda rwitabiriye mu gihugu cya Senegal imbere yuko izo nkino za Afro Basket zitangura Guinea yari yatsinze u Rwanda muri zino nkino kandi ziriko zirabera muri Kigali Arena icerekana ku Rwanda go hagabira nuko mu gwa Guinea werekanye urukino rwiza cyane mu gutsinda Misiri ku munota 86 kuri 78 umugwi usanzwe ukomeye ku mugabane wa Afrika u Rwanda rukinira imbere y'abakunzi bago ruracyafise amahigwe yo gushika mu gice cya kane gishiri cyanyuma ariko byose bizova uko abakinyi b'u Rwanda bamenyerezwa n'umunya Senegal Sheksa bazitwara imbere ya Guinea iyindi migwi izohurira mu gice cy'umunane gishiri cyanyuma ni Misiri izokina na Angola kuri no wa mbere Nigeria izotana mu mitwe na Uganda na Kenya izokina na Sudan yo mu manuko izo nkino zikazoba kuri no wa kabiri imigwi ine yafashe ibibanza bya mbere mu matsinda uko arane ariyo Senegal Cape Verde Côte d'Ivoire na Tunisia yoyo yaciironka ubwo nyene uburenganzira bwo kuzokina igice cya kane gishiri cya nyuma izo nkino za Afro Basketball ziriko zirabera I Kigali mu Rwanda bitekanijwe ko zisozerwa itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda mu Burundi naho kuri no w'Imana niho hasozerwa ihiganwa rya basketball mu gisagara cya Bujumbura mu rukino rwa nyuma New Star yatanye mu mitwe n'urunani imigwi ibiri biboneka cyane ko yikomeje muri urwo rukino New Star niyo yatahukanye intsinzi ku manota 73 kuri 62 y'urunani iyo ntsinzi yaranezereje cyane umumenyereza wa New Star aho yamenyesheje ko umukenyuro yateguye abakinyi biwe bawushize mu ngiro bibatuma bashikira intsinzi imbere y'umugwi utoroshe na gatoya
Yene bazaye ko tabire bitwaye rushije atariko tugeze kwagerageje gukenyura randi twamuza gusukira kure no gutsinda yigegenze amfitwa yatuma rutana ma robot defensif tukaba yabuza kuko barabikira ko cyane bakira ku ma robot defensif cyane ikindi kutwaba bugije amatire yabo yatuba po ejo yari abakundi urundo twaregeje gitura ya kasi
mu mugwi urunani bamenyesha ko ivyo bateguye bitabakundiye umumenyereza w'uwo mugwi akaba amenyesheje ko urwo rukino rwabahaye icigwa bazokorera ko mu ihiganwa ryimirije
kwanza mayi bwo gutsindana ko amashuti ya twamiye amaransefa amashuti ya twapo ya twamiye kandi ndabye mu kintu twatumye zo bari mu rungu bunyishi niba za ko byose biri mu bintu byatumye je genda gukira bashasha nibyo nibaramenyeraje na ntamasinyi smaze ko atmaze ko atrema bimwe ndizibiri ariko ndumva yuko atacyo kwa kwa je kwa kina match bari ku ako jana gwa ko abaye mona kanu kafati ge kama
Kugira rero basketball ibandanye itera imbere mu Burundi umunyereza wa New Star arafise icyo asaba abarongozi bishyirahamwe rya basketball mu Burundi
Bo cyo no saba federation ya iwacu icambere no saba yuko yorondera ifashanyo ikasamura ibibuga Ego urabona ko ikibuga no kuri ngiye cyakiriye abantu ni ibintu urumva bitayinezere igisho kabisa kuri harugira ba basket rugeze ikindi no saba nuko bagirisha deformation abarbitre kuko ari igihe umenga birabarengeye n'abantu ndabizi bashobora kwihenda ariko no kuri bagire deformation birafasha
tubibutse ko uwo mugwi wa New Star watahukanye icyo gikombe cyo gusozera ihiganwa ry'i Bujumbura ari nawe watahukanye igikombe cy'u Burundi bwose uwo mugwi rero ukaba ari uzoserukira u Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyuti mari muduteza amatwi akaba ni naho ngahaduce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere twa twafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongereye bashikire kuri mikoro mari kumenaje we Diane ni nahazwe Facile Gebeho niwe yavyegeranije mugira umunsi mwiza mubaye no muvyanye.
Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.